Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaha ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru yo kuri uno munsi y'igenekerezo rya 2029 ruheshi umwaka wa 2022 ari twabateguriye kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ku bihugu jana 80 byo ku isi ishyirahamwe Transparency International ryagize ko amatohoza mu byerekeye kurya ibiturire Uburundi buri muri 5 bya mbere ku isi vyimonogoje mu kurya ibiturire muraza kuvyumva muri ano makuru. Ibisigarira by'abasirikare b'u Burundi baguye mu gitero cabaye ahitwa Serbaraf mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa gatanu birabandanya gutogwa, hatowe bishasha bigera kuri 11 muri no minsi 3 irangiye nk'uko amakuru ava muri Somalia avyemeza. Nayo kwishure shingiro rya Gwingiri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hari umwigeme yiga mu mwaka w'indwi yibiwe ikibazo c'ibiharuro n'umwigisha wiwe, uwo ntabihakana ariko umuyobozi w'iryo shure agomba kubifukafuka. Aya n'ayandi ni mukanya, ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe. Ibisigarira by'abasirikare b'u Burundi 11 baguye mu gitero cabaye ahitwa Serbaraf mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa gatanu nivyo bimaze gutogwa inyuma y'iminsi 3 iheze. Abasirikare bari mu ngwano yo gusubira kugenzura ku gace no gutora ibisigarira by'abasirikare bose bahasize ubuzima. Aba basirikare b'u Burundi bakaba bari mu nteko z'ubumwe bwa Afrika ATMIS nk'uko amakuru ava i Serbaraf abivuga. Bahaba hari ibyo bisigarira aba El Shabab ngo bahasize bahateze ibisasu biturika bimwe bita amamine. Inkuru twayiteguriwe na Valerie Mucho.
Abo basirikare batowe ibisigarira ni 11, bane batowe kuwa mbere w'iyindwi, abandi indwi batowe kuri uwa kabiri uheze. Abasirikare b'u Burundi bariko barondera ivyo bisigarira nabo muri batayo ya 66 na 63. Abasirikare bari muri ico gikorwa barongowe na Major Marcien Ngabonziza asanzwe arongoye batayo ya 66. Amakuru atangwa n'abasirikare bari muri ivyo bikorwa avuga ko nubu babibandanya, kandi ko ahaba hari ivyo bisigarira usanga hatezwe ibisasu biturika vyatezwe n'aba Al-Shabab. Aba basirikare bari muri ico gikorwa bari kumwe n'abasirikare b'Abanyamerika b'abahinga bafise ibikoresho bituma bamenya ahatezwe ivyo bisasu ataco bironona, bagaca babanza kubituritsa imbere yo kuhashika. Ivyo bisigarira vy'abasirikare 11 vyatowe biciye bikwiza abasirikare 18 bamaze gutogwa ibiziga baguye mu gitero cagabwe ku basirikare bo muri batayo ya 61 ya ATMIS itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu ku kirindiro ca Serbaraf. Inyuma y'iminsi mike ico gitero kibaye, ico gihe igisirikare c'u Burundi cace kimenyesha ko hasize ubuzima abasirikare 10 n'abandi 20 bakomeretse hamwe na 5 bavuga ko babuzwe irengero. Ivyo bitigiri vyatanzwe n'igisirikare c'u Burundi vyari bihushanye cane n'ibitangwa n'abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia, aho bavuga ko abaguye muri ico gitero barenga 30. Amakuru yari katangwa n'abasirikare inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu avuga ko hari n'ibindi bisigarira vyatowe igitigiri cavyo kitaramenyekana neza. Uwahora arongoye batayo ya 61 ari we Lieutenant Colonel Ndayiragije batazira kajeke ari mu basize ubuzima muri ico gitero. Ikiziga ciwe kikaba kiri mu bisigarira by'abasirikare 6 batowe inyuma y'indwi zibiri zirenga ico gitero kibaye. Uwahora ari cegera ciwe Major Minani akaba yashitse afatwa n'ubutungane bwa gisirikare yaragombowe ava mu gihugu cha Somalia kugira abazwe kunyifato itari nziza yoba yaramuranze ku rugamba aho mu gihugu cha Somalia aho bivuga ko yoba yaruhuye bagenziwe ku rugamba
Akoze Valeri Mucho ayajanye no kutihanganira mu bya politiki naho hari ingoro y'umugambwe SNL ku mutumba Nyaruganda ni muri zone Muhwazi muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi yaraye ibomowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD ibaye ingoro igira kabiri ituriwe kuva kuri uyu munsi w'Imana ushize ido ni ido na Edi Claude nini nahatwe
Amakuru atangwa n'abanywanyi b'umugambwe SNL muri zone Muhwazi y'intara ya Ruyigi yemeza ko iyo ngoro ya bomowe n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD umwe mu banywanyi ba SNL ku mutumba Nyaruganda asigura ko iyo ngoro ya bomowe n'imbonerakure inyuma y'urugendo rwakozwe muri iyo zone n'abarongoye umukuru w'umugambwe SNL ku rwego rw'intara
SNDFDD uratugeraniye cyane aho naho kidakubiswe kuko ejo nyine urongo bw'ibati bw'umugambi sene bwo bw'intara bari baje kuraba ibaragera iriguye aho badutegekere munasi yo kumutumba nyamumuri ariko batide gukura karenge basubiye iyo baje bava mbonera kure zisubira gusagaza aho nyene twari tuvuye zirakorana zirakinja kuri iyo munasi baturiye yabaye ko baratanga uko bajya kubomora yinde yo kundi mutumba
abanywanyi ba seneri babona ko ari agatotezo katagira izina basaba ko uwitwa Joachim arongoye zone Muhwazi yokurikiranwa kuko ari we ari nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi
rero turasabye ubutungane bw'igihugu cyane cyane kubwo badashyifuge zone kuko niwe ari nyuma y'ibi bikorwa byose biri kubirakorwa byo guhohotera inyamugayo byo guturira mu byamanasi no kubomora mu byamanasi gufata iyi ngoro zubatse ukagira ibomozindi gatorerwa tubona yuko ari gatotezo katagira izina kandi ibi ntabishikane igihugu uretse ko bizambura
kadiyo inzamba twarondeye uyu Joachim kugira tumubaze kuri ibyo yagirizwa turamukena tubibutse ko iyo ngoro igize kabiri ibomowe muri iyo zone mu minsi itatu gusa inyuma y'iyindi yaturiwe mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu
umugambwe SNDFDD wamushira imbere ubugizi bwa nabi no gutwaza igikenya abanyagihugu ibyo bishikirizwa na Aime Magera aserukira umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya Aime Magera agasaba leta ya SNDFDD guheba iyo ngendo yo kucuragiza abanywanyi ba SNL dutega amatwi Aime Magera akaba aserukira SNL mu bihugu bya Buraya
ibyo bikorwa bigayitse ni ibikorwa ingendo ubona yuko umugambwe SNDFDD ni intwaro mbere ari byo bashyira imbere y'ubugizi bwa nabi kuko nona sinubwo gusa kwari gupfurira hari n'igihe mbere usanga baba bafite indobo ijoro bakasanga bafite indobo zuzuye amazirantoke bagenda gusiga ku mbume za permanence ugasanga amadarapo bayivye y'umugambwe SNL kandi ugasanga bayaturiye ukabona nyine ko ari ibintu bagize ingendo ukabona ko ari ibintu nyine by'ubugizi bwa nabi nkuko basanzwe baranga no kugeza na gusa icyo no kuvuga nuko sivyo byuko tuguturije inzu inyubakwaze z'umugambwe sene hari igihe bishika mbere kenshi ugasanga baraburagije ko kwa by'umugambwe mwarabonye yuko ngo nkabura amatari ba Bujumbura Bujumbura birari kuko babivuga yandi sikete biteye iso ni kwibaza mu mutegetsi arazi ibyo arimo arazi yuko igihugu ari cha bose arazi umugambwe sene rwemo n'amategeko ngo ugasanga ari kategeka abantu mu bigo kwa by'umugambwe sene RDD ngo urabona yuko ari bafise ingendo y'umugambwe SNDFDD intwaro SNDFDD ishaka kuburagiza umuntu wese atavuga co kimwe n'umuntu SNDFDD umva ku bisanzwe bashaka ko umugambwe ubumwe atabiri ibyiyumviro by'ibigambwe ibaho kandi ukabona yuko rero bakora n'ubwoba kuko nta banywanyi bafise ikintu bafise gusa ikintu bakoresha n'icyo gikenye n'izo mbonera kure zisagata zikaza kwiba imirima y'abandi zikazikongera ibitungwa by'abandi gufunga abantu babafungiye ubusa kubica ukabona yuko nta migambi bafise imigambi gusaba byonyine yo gutura igihugu tugasaba ko ubwo umutima w'ubukoko bureka kuko umutima w'ubukoko bawukoze imyaka n'imyaka ariko igihugu cyaguye gisubira inyuma umugambi sene wabuhagaze ubaze imyaka 40 umugambi sene ruhari tuvuga ko ubukuru uwo mutima w'ubukoko bayibye amatora bose bari ngabo naho bivye amatora ntibocho bazuma bazica abantu bangaza abantu babasambagura ibintu by'abantu bakora ibyo bari gukora kuno munsi naho bivye amatora
ngo biteye kubiri n'amategeko kubona muganga Christophe Zahabu yahora arongoye ibitaro kira hospital yankirwa kuja gushingurana iteka umuvyeyi wiwe ivyo bishikirizwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima inyuma yaho muganga Christophe Sahabu yimiwe uruhusha n'abayobozi b'amabohero guherekeza ubwa nyuma umuvyeyi wiwe kandi avyemererwa n'amategeko umushingwa manza Gustave Niyonzima akamenyesha ko iyo ngingo uretse ko iteye kubiri n'amategeko ije kugira ngo itere ubwoba n'abandi bashora mali bo muri ivyo bitaro Kila Hospital. Dutega matwi Gustave Niyonzima akari umushingwa manza.
Nibintu bigayitse biteye agahinda biteye kubiri n'amategeko kwankira Dr. Sahabu Christophe kwaja gusezerana iteka umuvyeyi wiwe akongera kamuhambana iteka kandi mu rero bitwereka yuko amategeko agumaho nyangwa muri iyo dosiye imupfunze kandi mupfunze biteye kubiri n'amategeko biri mu karenganyo kenshi rero umuntu yovuga ati ivyo babikora mu kumubabaza no kugira ha nabandi banyamitahe muri Kira Hospital badashobora no kuvuga ikintu na kimwe babone yuko ari ibintu bikomeye no vuga nkuko batetanize no kubatehorize ntibavyura umutwe bagume banumye babe nk'aba esclave nico rero bariko barabikorera hama amategeko arabimurekurira turavye ico twita la loi portant révision du régime pénitentiaire ivuga yuko umuntu w'umupfungu yabuze umuntu ico twikata kuri premier degree y'abumuvyeyi wiwe canka bamuvako ubwo burenganzira bufisa ariko kuri we ntibabikoze ni ibintu rero bitwereka ko harimo byinshi ari dossier politisé kandi irimo nibintu vy'amacakubiri.
Inzamba amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bijanye n'intwari bereye urugero igihugu cy'u Burundi kigeze ko mu kujya ibuturire ngo bizogorana yuko kwigwanywa bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom rigwanya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta abishikirije inyuma y'icegeranyo cy'ishyirahamwe Transparency International kivuga ko ku bihugu 180 byo ku isi byagize ko amatohoza mu vyerekeye ukurya ibiturire u Burundi buza muri 5 vya mbere ku isi vyimonogoje muri ibyo vy'ibiturire. Gabriel Rufyiri avuga yuko atagihugu covuga ko carenganijwe kuri urwo rutonde kuko rukogwa n'inzego zemewe ku isi kandi zibanje kuraba neza ingene ibintu vyifashe. Uvirize Gabriel Rufyiri akaba arongoye ishyirahamwe Oricom.
Turavye urugero rujanye n'ivyo kurya ibiturire no gukoresha amatungo ya leta ukutariko bigeze ko turabona ko ari urugero mu byukuri rudashobora gutuma dutera imbere mu bintu byo kugwanya igiturire. Twebwe rero mwishiramwe Oricome tumaze imyaka hafi 20 turiko turakurikirana turaba dusubira turavye nk'uko ngene twama turiko turashirwa ku ntonde nk'ubu urutonde rwa nyuma twashizwe ko mu bihugu 180 cyagize mu matohoza ikigo Transparency International u Burundi bwashizwe mu bihugu 5 vya mbere vyamogoye kurya ibiturire bugira 5 uravye amanota uravye amanota bugira 5 ugasha rero ubona yuko ibyo oya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 ni naho mbere mwashaka bo batanguye kugirira ibyo by'ama index de corruption kandi sibonye nibabigira hariho gusanga bigirwa cyane cyane Banki Mondiale no kuvuga ya banki isi yose cyangwa gaci isi yose shitwa FMI cyangwa kigo cy'iterambere cya nation zishitwa PNUD n'izindi nzego zemewe ku isi zibikurikirana kandi nta gihugu gishobora kuvuga ngo cyarenganijwe kuko ni ibintu bigirwa habanje gusuzumwa neza ingene ibintu bimeze.
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko kugira ngo igiturire gishobore kugwanywa hakwiye kuba impinduka mu bijanye n'intwaro n'ingene ibintu by'igihugu bitunganijwe. Atanga akarorero k'ikigo Obel cungutse amahera atari make kubera cakoze impinduka mu gutoza amahera n'ubunyene twumvirize Gabriel Rufyiri.
hagomba gufatwa ibyo twita mareforme, nukuvuga kuzana impinduka zikomeye cyane mu bijyanye n'intwaro n'ingene impunzi ko bitunganywa. Ibyo rero ntibica gusa mu majambo ya politiki, icyo twita le discours politique, oya, biraca mu gushiraho icyo twakwita mareforme. Ni ibintu byoroshye cyane, ndabaha akaruro gasanzwe, muri ibuka OBR icyitwa douane impo, nukuvuga imbere y'umwaka w'2009 batoza amafaranga ari munsi y'imiliyaridi amajanane, niyo batoza. Murabe neza mu biharuro ni ibintu twakurikiranye, ariko bagize reforme ya douane na impo bakazana umunyamahanga w'umu Irlande yitwa Kieran Holmes, yaraje aragira icyo twita impinduka zingena amafaranga atozwa mu kigo OBR, mu kitari gutwa OBR muri douane na impo. Barakora mbere washaka baramugwanya, ndabibutse mbere mwashaka yuko mu mwaka 2010 yavuye mu Burundi ahunze, kubera abantu batashaka ko izo mpinduka ziba, baramwirutse ko baramugirira nabi kuburyo yavuye mu Burundi ahunga. Uno munsi uravye muri OBR ubu bageze ku mamiliyaridi arenga 1000, amamiliyaridi 600 agiye mu myaka 10 yungutse ko n'ayo mafaranga yaje ahe mu by'ukuri. Nari mu gataka taje mu mifuko y'abantu, yakena mu mifuko y'abantu. Ubu rero ego ntawovuga ngo byaraheze, mugabo by'ukuri byaragabanutse ku buryo bugaragara. Tukipfuza rero yuko izo reforme zabaye muri douane na impo zoba guhera mu biro by'umukuru w'igihugu ukaja mu bushiranganje butandukanye no mu bisata byose bitandukanye, bakarondera abanyamahanga bakaza kubikora. Abanyamahanga tuvuga babyize babahinga kugira ngo bameneke igihute kiriko kiratwononera igihugu kijanye n'igiturire. N'ukuri niyo nzira yonyine ishoboka, kandi twibaza neza ko bikunda.
Mu gisata c'indero naho hari umwigisha wo kwishura ishingiro rya Rwingiri muri komine Bugendana iri mu ntara ya Gitega yagirizwa kuba ibi kibazo c'ibiharuro umwana w'umukobwa yiga mu mwaka w'indwi. Uwo mwigisha akabazwi ku izina rya Twagirayezu Jean Baptiste, akaba mbere adahakana ico caha. Inkuru ya Josine Kazi.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura kuri iryo shure shingiro atumenyesha ko Jean Baptiste Twagirayezu asanzwe yigisha igifaransa n'ikirundi kuri iryo shure rya Rwingiri yagirizwa kuba yivye ikibazo c'ibiharuro cakozwe ku igenekerezo rya 2020 za kuno kwezi. Ayo makuru akabandanya avuga ko ico kibazo yacibiye umwana w'umwigeme avukana n'umufasoni wiwe. Uwo mwigisha nyene gukora ico caha akaba asanzwe ari muramu w'umuyobozi w'iryo shure yitwa Ntaribi Joseph. Igitangaje nuko uwo muyobozi yahavuye agiriye ikigongo uwo mwigisha abanje kumuca inzoga biba biraheze.
Abanyeshuri bamaze kubibona barafatanye ikibazo uwo munyeshuri, hanyuma umwigisha yaravyemerera kandi n'uwo munyeshuri yaremeye yuko ari uwo Jean Baptiste yamuhaye ico kibazo yamwibiye ico kibazo. Rero abanyeshuri bari bafise agashavu, basanzwe bafise agashavu nk'ubu kubera bavuga bati hari abaheruka guhanwa. Rero bavuga bati uko igisuma gifashwe n'ubu nacyo tugishengeje turabe ko gihano. Ikibabaje rero gusumba byose ni uko umuyobozi kubera hari hafashwe muramu we na kimwe yakoze yifashe ibisanzwe, hanyuma akivuga yuko ngo amubabariye ngo yatanze inzoga n'ibintu bibabaje n'ibintu biteye agahinda n'ibintu biteye n'isoni kubona umuyobozi ariwe yategereza guhagararira inyungu z'ishure agahagarara amategeko mugabo akabishyiramo ikimenyane.
Ivyo biruko mu gihe ata minsi yari iheze uwo muyobozi ahanye abana bo mu mwaka w'8 babagirije ko basanze ku ntebe bakoreye ku ikibazo handitse ko ikibazo bari bahejeje gukora. Abavyeyi basaba ko uwo muyobozi yobogozwa, uwo mwigisha nawe co kimwe n'uwo munyeshure bagahanwa hisunzwe amategeko. Uruganda rwa radio Inzamba rwakwiye kuri telefone Ntarindi Joseph arongoye iryo shure rya Rwingiri co kimwe n'uburongoye igisata c'indero muri komine Bugendana kugira batange umuco, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Arakoze Josine Kaze. Umuyaga usanzwe wonyene urakwiye kugira ngo umugurure, niko umuntu yokwibaza abonye uburaro bw'umupfakazi w'umukambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. ako karorero kagerekana neza ubuzima bugoye impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu zibayemo ingingo zifatwa zinaniza impunzi zirabandanya nazo gufatwa leta ya Tanzania nayo ikihoza ababandanya basemerera kugira ngo impunzi z'abarundi zubahirizwe ido nido na Alexandre Niyongeko
amagorwa bandanya ba menshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania harayeze imyaka izo mpunzi zisa n'iziriko ziribako uno munsi izo mpunzi zikaba zitagifise n'uburenganzira bwo gusanura aho zikiko musaya mu gihe inzu zabo ziba zabomotse canke iyo bifuje kubaka inzu zikomeye kurusha ingaruka zatanguye kwibonekeza akarorero nako umupfakazi mu ikambi ya Nduta muri ico gihugu ca Tanzania n'umuhungu wiwe w'imyaka 12 baba mu kazu kubaka dakwije ni metero zibiri kuri zibiri kubatswe mu bisigarira vy'amahema ubiraviye kure aho kazu umuntu yokwibaza ko ari umugina impunzi zikabona yuko biteye isoni ivyo ziriko zirakorerwa muri kino kinjana isi igezemwo
kiyana samiro ngibiri na rimwe aho isi yose irihimba gatese kazira muntu umuntu yoba muntu kizira umuntu ari kumenwa yahise akamubwira ibintu biteye isoni cyane tubujije gusatura ngo abantu bibakire amazuba nabo babahirisa akazu ako gateke kari hehe umuntu wa muntu nk'ibi nukuri niba dusaba ko hashyizweho kwikurikira agashika mbuga na leta ya Tanzania aba bantu batasanirwa amazu bakabasanurira ndumva yuko bashaka ko dutaha ntibivise iyo tuja nta muntu yoba mu nzu nk'ibi afise yaje afise ahaja kuba akabaho neza
ikibabaje amagorwa uyu mupfakazi n'umwana wiwe w'imyaka 12 ari hafi y'uguhera aho atamuntu n'umwe afise uburenganzira bwo kubagarukira ko ngo bave mu ngorane barimo ico gihugu ca Tanzania cabakiriye kikaba giherutse guha impunzi z'abarundi kiringo c'umwaka umwe gusa ngo zibe zasubiye mu gihugu c'amavukiro mu mpera z'ibiheze cyiramwe ryita impunzi ku isi HCR yari yamirije amabi ariko arakorerwa impunzi amabi akobwa n'abategetsi ba Tanzania uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwarondeye kuri telefone urongo ya kambi ya Nduta hamwe n'icegera ciwe ku bijanye n'ubuzima uyu mupfakazi yabayemo ariko bose nta witavye telefone ngendanwa yiwe
Alexandre Niyongeko turagushimiye ni naha duciye dusezerera amakuru twari twabateguriye jimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi jimire bagenzi banje bayatororokanije jamarinda bashinze mwari kumwe ndabike banuye naho butaha